Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, mwaramutse neza aho muri hose. Ikaze ku Ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Hano i Washington DC ku Ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Dutangura makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Aziya, ibikorwa byo kurondera indege Air Asia yarayizimiye irimo abantu 162 byabandanyije mu ibahari rya Java, mu gihe inshuti z'abo bantu bazimiye zigerageza kugumya kizero kuko hari icyo botora. Iyo ndege numero 85 ubusa rimwe yazimiye imaze kumara igice cy'urugendo rwayo rwava mu gisagara cya Surabaya muri Indonesia ija muri Singapore, igihe yazimira mu gitondo cy'ejo ku munsi wa Mungu. Umudereva w'iyo ndege yari yasavye abayobozi bajejwe ibirere kumuha uburenganzira bwo kuyimanura ku mametero 1,800 kugira yirinde guca mu birere bitari bimeze neza. Umuyobozi mu biro by'ubushikiranganje bwa Indonesia bujejwe iyunguruza ry'abantu yavuze ko atabihawe uburenganzira bitewe n'uko hari yindi ndege yari kigendera muri ivyo birere yashaka gucamwo. Nyuma y'ivyo biganiro haciye haba gacerere. Abajejwe ibirere ntibahamagawe kuri telefone n'uwo mudereva w'iyo ndege abamenyesha ko iyo ndege yahavuye igira ibibazo. Australia, Singapore na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bimwe mu bihugu byatangaje ko bigiye gufasha mu bikorwa byo kurondera iyo ndege. Umukuru w'iryo shirahamwe Air Asia, Tony Fernandez, avuga ko afise agahinda kenshi cyane kuri iyi nkuru, akavuga kandi ko atumva na gatoyi ivyashikiye iyo ndege. Yavuze ko igikorwa nyamukuru c'ishirahamwe ryiwe ubu ni ukwitaho imiryango y'ababuze ababo ni y'abakozi bari muri iyo ndege, bakagira icyo bashoboye cyose mu gufasha amatohoza yerekeye ivyashikiye iyo ndege. Yongera avuga ko atifuza kuvuga amajambo menshi yerekeye ivyo bavyarayishikiye atoba ariyo. Mu Bugiriki naho abategetsi bo mu Butaliyano batangaza ko umuriro wadutse ku bwato bw'Abagiriki hafi y'izinga rya Korfu wazimijwe, bakaba ariko bakiriko barabandanya ibikorwa byo gutabara ingenzi zishika ku 100 zari muri ubwo bwato. Abajejwe ibikorwa byo gucungira umutekano mu ibahari mu Butaliyano bavuga ko hamaze kwitaba umuremyi umuntu umwe muri iryo sanganya. Abajejwe ibikorwa byo gutabara babanze gufatanya ubundi bwato n'ubwo bwato bwahiye kugira ntibwibire, nyuma yaho batanguye kubona uruhande rumwe rwibira. Hamaze gutabagwa ingenzi 192 mu ngenzi zishika ku 478 bari muri ubwo bwato. Umuyaga ukomeye cyane muri ako karere ubwo bwato bwahiye burimwo ntivyoroheye abariko baragerageza gutabara izo ngenzi zose. Zakajugujugu z'Abataliyano zimaze gutabara abantu batari bake zibakura muri ubwo bwato, aho bari mu bikorwa bagerageza gutora abantu babiri babakura muri ubwo bwato babashira ku kivuko. Ubwo bwato bwitwa Norman Atlantic bwahiye bwari butwaye ingenzi n'imiduga bubijabutsa ibahari rya Adriatic bubakura ku kivuko cyo mu Bugiriki citwa Patras, bubatwara ku kivuko cyo mu Butaliyano citwa Ancona. Umuriro wadutse kuri ubwo bwato mu gace karimwo imiduga bageze ku birometero 80 mu buraruko bushira uburengero bw'ahitwa Korfu. Muri Libya naho indege zo mu ngwano z'igisirikare cha Libya zateye umugwi w'abayislamiste bari mu gisagara cha Misrata ubwami inshuro ya mbere ku munsi wejo ku munsi wa Mungu mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika igabisha ko ahashobora kwaduka intambara. Igisirikare cha Libya cyateye agace kari hafi y'igisagara kiri ku kibuga cy'indege ariko ntibaramenyesha muri aka kanya yuko hari umusirikare n'umwe yoba yarakomerekeye muri ico gitero cyari gikomeye cyane.
Turagushimiye cyane kuri ayo makuru yo muri Afrika nayo ku isi utugejejeho. Abatwumva tubibutse ko muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Adresse yacu ya emaili mbibutse ni radio yacu @voanews.com. Ku rubuga rwa Facebook ni radio yacu VOA. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa interinete kuri adresse ikurikira www.radioyacu.voa.com. Ubu noneho ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bya siporo n'imikino ku isi no mu biyaga bigari. Tubanze duhe urubuga mugenzi wacu atugezeho amakuru ya siporo yo hirya no hino ku isi.
Nimikino kugwego mpuza makungu ibyavuye mu mukino hagati ya Chelsea na Southampton ejo ku munsi wa Mungu. Mu mikino y'umupira maguru mu mahiganwa ya Premier League yarayabaye ejo ku munsi wa Mungu hagati ya Southampton na Chelsea. Ayo makipe yempi yatahanye igitsindo kimwe ku kindi. Chelsea ntiyabaye cyongeye kayandi manota kuyo irushije yindi migwi ya Premier League. Ku kibuga cy'umupira wa St Mary's mu gisagara cha Southampton mu Bwongereza, ku ruhande rwa ekipe ya Southampton igitsindo cinjijwe na Sadio Mane ku munota ugira 17 w'igice cya mbere.
Tadic. Terry struggling, Mane in. Mane scores.
Ku ruhande rwa Chelsea naho mu gice kigira kabiri hasigaye iminota mike igitsindo cinjijwe na Eden Hazard.
Two extra minutes. Fabregas. Here comes Hazard. Support arriving eventually. Hazard might not need it. He doesn't.
Ikipe ya Chelsea iyobowe na Jose Mourinho ntakwitagize iragerageza ishiramwo mu mukino abakinyi bakomeye nka Didier Drogba na Loic Remy bakinye umukino mwiza. Yamara Southampton yiyerekanye neza ikina umukino ukomeye mu gice cya kabiri. Umukino waheze ayo makipe yompi afise igitsindo kimwe ku kindi. Kuruno musi wa mbere naho amahiganwa ya Premier League arabandanya, haza gukina Liverpool na Swansea City.
Urumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugarukiye mu karere k'ibiyaga bigari twumva amakuru ya siporo n'imikino. Duhere mu Burundi, mugenzi wacu Desire Atungimana, mikro ni yawe.
Kurono w'Imana niho igice cy'amere cy'iganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi cyasozerwa, kaba cyasozerwe n'urukino rwahuje umugwi wa Vitaro n'umugwi wa Bujumbura City. Umugwi wa Bujumbura City rero kaba ratangaje abantu mu gutsinda Vitaro igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo mere cyabonetse ku munota wa mbere w'urukino. Abakinyi ba Vitaro baragerageje kurondera kugombora ariko birabatakuwa amazi. Kanyenkore Jean Gilbert amenyereza Vitaro akamenyesha yuko ngo bidashoboka yuko batsinda inkino zose ku inkino nk'izo zibaha icigwa ku higanwa ry'uno mwaka ari ukurikina bashimitse kuri Ndarihere.
Muri shampiyona ntabwo dushobora gutsinda matchi zose, Saba adversaire benshi gose ba contre Vitaro ngango y'équipe iri muzo hagati cyanke uzabura bona ko yaje kabisa rye terminé bashatsi sinzandi bayironse kugira ngo tuzotsinda match zose mugabo ni kigwa kubera ko tugomba kumenya ko tutazotsinda match zose
ariko mu kibanza cy'ambere muragishima mbega mu gikeshi kikona muheje fazare mu kibanza cy'ambere
ikipe yari nshasha niyo mpamvu icyo kibanza kinejeje naho tukinzwe na munsi turacyakifise icyo kibanza cy'ambere kandi ngira ngo championnat cyabandanye cyane mu match menshi rwose ntabwo nibiheze kandi nituvuze ko duheze je ahubwo iki kibanza ko tukigumana gushika champion ibere
ikigwa nk'umuhinga wokura muri no gice cya mbere cy'iganwa n'iki
hari ibintu byinshi umuntu akura muri match nk'izi utsinzwe match chaque fois que entraîneur atsinzwe match haba hari ikigwa umuntu akuramo ikigwa gikomeye cyane kuba foko abajoueur bamenya ko igihe kimwe bagomba gutsindwa batatsindwa badatsinda match zose
muri rusange iri higanwa igice cya mbere cyo fazare ikintu cyagukoze ku mutima n'igishyi muri izina nk'ubu
cyane cyane ko ekipe zose peut-être kuyemo cite ishije yafujije ekipe pratiquement izindi ekipe nicyo kiboneka ko ari ekipe zikomeye ekipe zose zo muri ligue twizere yuko izobandanya gutya gushika champion hera
imbere y'uko ugorukino rwa Vitaro na Bujumbura City ruba umugwi wa Ligue de Burundi Academique watsinze umugwi wa Volontaire ibitsindo bitatu kuri kimwe Musa n'Inyange Maurice icega cy'umenyereza umugwi wa Volontaire akamenyesha yuko ngo umugwi wabo wasubiye inyuma cyane kubera ugwaruka gwari mu bibazo hanyuma bagarutse baburakanya gakwiriye kukwimenyereza
hanini twa dufite umugwi w'umuyabaga abakinyi bakiri bato cyane hanyuma bajya mu ihiganwa rikomeye murabona ingene ihiganwa rya ry'umwaka rya Premier Division murabona ko hari imigwi myinshi ifise abakinyi bameze neza hama twebwe matchi ziba nyinshi tugira ibikondoka byinshi tumaze kugira ibikondoka bihurirana n'uko ibibazo bitanguye twebwe n'abana benshi ari abanyeshuri hanyuma bajya gutegura ibibazo bategura ibibazo mu myimenyerezo ntibaboneka neza hama bamaze kugaruka ubu bariko baragerageza kumenyereza kugira ngo iminsi bari bamaze bataza mu myimenyerezo bagerageze baduze imigo bahoraho
twabamenyeshe yuko mu zindi nkino zabaye zo kurangiza kino gice cya mbere cy'ihiganwa umugwi wa Atletico Olympique watsinze bigoranye cyane Academy Cite igitsindo kimwe ku busa muzinga nayo inganya na Message Ngozi igitsindo kimwe ku kindi twabamenyeshe yuko mu mpera igice cya mbere cy'ihiganwa aricyo Fazale umugwi wa Vitaro ariwo wa mbere ugakurikirwa na Atletico ikibanza cya gatatu kikaza mu mugwi wa Ligue de Burundi Academic naye ikibanza cya nyuma kirimo umugwi wa Academy Cite atarukino na rumwe uwo mugwi urigera utsinda kuri no w'Imana niho umugwi fata kibanza urongoye ishyirahamwe ryo kunyonga amakinga mu Burundi watunganye inama ya bose kwiga amategeko azogenga iyo shyirahamwe Godefroid Manirutingabo akamenyesha yuko ngo naho ishyirahamwe mpuzamakungu ricemera abo umushikiranganji yahagaritse ngo yizeye yuko ritazohakana ibyavuye mu nama ya bose
ishyirahamwe mpuzamakungu ryemera ibivuye mu matora ishyirahamwe mpuzamakungu ntiryemera izina ry'abantu bari mu urwego rw'inkino z'amakinga mu Burundi ruremewe mwishyamwe mpuzamakungu olympique mugabo ruremewe kandi mwishyamwe mpuzamakungu ry'urukino rw'amakinga rwitwa isei mu gihe rero abakinyi b'amakinga bagiye hamwe bagahindura amategeko bagahindura inzego bikaba ku mugaragaro ku matora urwego mpuzamakungu ruvyakira gutyo ntirubihariye
twamenyesha yuko kugeza uno munsi ishyirahamwe rirongoye amakinga mu Burundi ubushikiranganje bugwaruka inkino n'imico kama butagemera ariko iryo shirahamwe rikaba gemegwa n'ishirahamwe Komite National Olympique cyo kimwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amakinga ku isi Desire Atungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Desire Atungimana ho ibujumbura mu Burundi tujye no mu Rwanda noneho aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe atugezaho amakuru ya siporo n'imikino Jean-Claude
mu mpira w'amaguru championnat y'icyiciro cya mbere yabaye ifasha karuhuko muri iminsi mikuru isoza umwaka isubitswe igeze ku munsi wayo wa 11 mu mikino ibanza Fazale ku makipe 18 agize iki cyiciro cya mbere ku Kurutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni APRFC ifite amanota 26 ikurikiye ku mwanya wa kabiri na AS Kigali ku manota 28 ku mwanya wa gatatu hakaza Police FC ifite amanota 20 Rayon Sports yicaye ku mwanya wa kane ikagira amanota 19 ku mwanya wa gatanu turahasanga Marine FC na manota 16 ikipe ya gatandatu ikaba Sunrise ifite amanota 15 ikipe Amagaju iza ku mwanya wa karindwi nayo ikagira 15 ndetse zikanganya na Kiyovu Sports iza ku mwanya wa 8 nayo ikagira 15 ikipe ya 9 ni Gicumbi FC ifite 13 Espoir FC iza ku mwanya wa 10 ikagira 12 ikipe ya Mukura Victory Sports iri ku mwanya wa 11 na marota 12 nayo ku mwanya wa 12 hakaba Musanze FC na marota 9 ikipe ya 13 ni Etincelles FC ifite amanota 7 naho ku mwanya wa 14 ana wa nyuma turahasanga Isonga FC ifite amanota 3 yonyine kugeza ubu ikaba ifite ibyago byinshi byo kuba yamanuka mu kicho cya kabiri nubwo hari n'andi makuru yakomeje kutugeraho avuga ko ikipe izaseswa umwaka utaha kwa kabiri ndetse no kwa gatatu icyumweru gitaha hazaba ari ku matariki ya 6 n'ya 7 mu kwezi kwa mbere umwaka utaha iyi shampiyona nibwo izasubukurwa hazaba hakinwa imikino yo ku munsi wa 12 ari nawo ubanziriza uwa nyuma mu kicho kibanza kwa kabiri ku itariki ya 6 mutarama umwaka utaha 2015 hazaba imikino 5 Isonga FC izakira APR FC ku Kicukiro kuri Stade Ubworoherane Musanze ikipe ya Musanze FC izahakirira Amagaju Etincelles FC izahura na Mukura Victory Sports kuri Tamutamu Irubavu mu kino rutazaba woroshye uzabera imuhanga Lyon Sports izahura na Police FC mundi mukino Espoir FC izahura na Marine FC bakine kuri Kamaramaka Irusizi kwa gatatu tariki ya 7 mu kwezi kwa mbere umwaka utaha 2015 hazaba imikino 2 Gicumbi FC izakira AS Kigali bakinye Gicumbi naho Kiyovu Sports ikina na Sunrise ku Kicukiro tunyarukiye muri gahunda yo guhuza imikino n'imyidagaduro mu mpera zisoza umwaka kwa gatatu y'icyumweru gishize kuri Greenwich Hotel Iremera habereye ibirori bya Noheli byari bigamije gufasha abana bato kunezerwa ku munsi mukuru nk'uwo Innocent Ishime ushinzwe gucunga ibikorwa bya Greenwich aratubwira uko iyo Christmas party yagenze
ni igitaramo kandi ni na Christmas party y'abana dusanzwe tugira ikaba ari ngaruka mwaka kuri Greenwich Hotel mu byukuri umwihariko wayo cyangwa se izina ryayo ni Greenwich Christmas Family aho tuba twishimiye kugira ngo abana banezerwe mu bihe bya Noheli bagira ahantu bajya bishime babashe kubona icyo kujya n'icyo kunywa ariko noneho n'ubundi byo n'ubundi babasanzwe babibona no mu minsi isanzwe ariko ikiba kigeretseho noneho ni ukwishima bakabyina bakaseka bakabona amakomedi mwabonye ko agashya kari karimo muri uyu mwaka twari twazanye na n'umunyarwenya umwaritiste mwiza cyane bita ambassador ambassadeur w'abakonsomateri mwabonye ko yafashije abana kwishima baranezerwa byagenze neza cyane
tuyishime kandi aragira icyo avuga kuri gahunda ziteganyijwe mu minsi imbere zo kwerekana umupira w'amaguru
kubakunda kureba imipira ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2015 tuzajya twerekana imipira aho mu gihe cy'umupira tuzajya dushyiraho discount ku kinyobwa cyangwa ku kintu umuntu yafashe cyo kunywa ho 10% ya reduction
yari Claude Munyandinda i Kigali
koze cyane Jean Claude Munyandinda ho ikigari mu Rwanda cyutse zacu mbibutse ko mukurikira radio y'u Rwanda yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mukanya guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu kuri radio ijwi ry'America ndetse no ku murongo wa FM 88 n'ibice bitatu kuri radio inshuti ya bose i Kigali mu Rwanda
14 uri hafi kurangira. Nyuma y'ayo makuru, reka tubashikirize intasho za bamwe mu bakunzi b'iradijwi rya Amerika bipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2015 inshuti n'abagenzi babo mu Burundi.
Je banyita n'umugongo ramazani agatimbira ikinyangoro nyange intara ya Kirundo. Twipfurije umwaka mwiza abadukoreye ibyiza kandi twipfurije umwaka mwiza ubutegetsi n'abatujejwe mbere n'abadukurikirana ubuzima bwacu.
Mr. Matilde Damiana nkaba navukiye kinebonobo komine bwambara ngo nk'ayakirundo ubu nkaba mba hano muri komine Gasogwe ku santire Kiremba. Nifuje umwaka mwiza umuryango wanje uba ikinebonobo cyane cyane mutoya wanje ngenda ku Mana nkaba nifuje n'abana banje bose hanyuma rero nkaba nifuje n'abagenzi bo mu migwa Gwembe Madangwa ndabumve abo bose ndabifuriza umwaka mwiza na cyane cyane twebwe tunywa utiyo gatworoshe batugabanirize ibiciro.
Je nitwa niyo nkuru domisiye ndonga mu kinyangoro mu ntakirundo nka nifuriza umwaka mwiza abo tuvukana Manira Kizaroje na Obedi mukuru wanje n'abagenzi nka Nkeshimana Eri n'umusheri wanje niyo Kwizera Fride nka ku mwaka ikintu nifuza nifuza kabisa ibintu byerekeye amatora byoya neza nanje nkanarangiza amashuri neza.
Nitwemesha ngabo Jeremy abantuye gatimbi kinyangoro mu komine Busoni ntakirundo nivuje umwaka mushasha abavyi wanje atazi mbona buca badegombare ukadia na bene wacu nashikanje panipfurije umwaka mushasha data bukweza kari saba indemigitete na mabukwe na bana mwanje by'ingozi musenyi.
Nitwa Mireno Nestori kunyange mu ntara ya Kirundo nipfurije umwaka mwiza mushasha abavyeyi banje ahanyere mu ntara ya Kirundo hamwe na bene wacu nabavyara banje ndabipfurize ni Versenke nziza bazaba uje ntuzubake
kwa Manuel bwana kweri mu ntara Kirundo umwaka uje ndabotuye Ezekieli Miburo yadeze kabanga na nyogosenge wanje bagitete na muvyane nyina Teresio umwaka mushasha bahugiye neza batangwana bafise atangwa aragira.
Je nitwa Nyawenda Mohamed nkabamba muri komine Busoni izone Nyagisozi umutumba wo kumana intara ni ya Kirundo nkaba nipfurije umwaka mwiza umwishwa wanje akorera ku kibuga cy'indege ibujumbura bitwa François nkaba nipfurize umwaka mushasha mwiza bene wacu bari ngozi umwe yitwa Betweli nkaba ndabipfurije bagire umwaka mushamuhire bagire ibikorwa byiza n'amagara meza Imana ibaje imbere.
Banyitomani namo naronjinde wo mu ntara ya Kirundo komine Busoni furije umwaka mushasha abavyeyi banje bambyaye wa mbere mbo ntankwe Timoti na Nzeyimana Florida mbo nabashikanje no Siata Nzeyimana ahanya ni mu Busoni ndabifurije umwaka mushasha baruranikwe mu buzi bwawe kwa misiyo nifurije abantu bose bo mu komine ya Kirundo musenyere ku mugozi umwe mwese.
Irwa sodeli mana jamje unara ya Kirundo ni pureje umwaka mwiza papa mudogo yitwa Karabeli Miburo abingozi ndamwipurije umwaka mushasha nabana biwe bose n'umugore wiwe baze bawuje ntuzobaje ndasheri wanje ndamwipurije umwaka mwiza no kuramba tuzorambana nawe mbani duhezagira.
Emi tukwa Karenzo Penine Florence ngaho mu kinyangoro ntara ya Kirundo soni zone Nyagisozi gambere na mbere nifurije umwaka mushasha mwiza musaza wanje akora mu Kirundo yitwa Tungimana Rube na madamu wiwe yitwa Nyayo ya Pascaline n'abana biwe hamwe na mubyara wanje yiga ingozi kuri kaminuza yitwa Ndikumana Desire hamwe n'uwundi musengezana wanje akora ibujumbura ku kibuga cy'indege yitwa Inosa mwaka mushasha mwiza.
Shuti z'ijwi rya Amerika mukanya turasoza ibiganiro byacu ariko mureke mugenzi wacu nanone abanze atwibutse muri make amakuru avuga ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Tubabwiye uko ibikorwa byo kurondera indege Air Asia yarayizimiye irimo abantu 162 bibandanya mu ibahari rya Java mu gihe inshuti z'abo bantu bazimiye zigerageza kugumya kizere kuko bashobora gutora bashobora kubatora. Iyo ndege nomero 85 ubusa rimwe yazimiye imaze kumara igice cy'urugendo rwayo gwava mu gisagara cha Surabaya muri Indonesia ije muri Singapore igihe yazimira mu gitondo cejo ku munsi wa Mungu. Umudereva w'iyo ndege yari yasavye abayobozi bajejwe ibirere kumu uburenganzira bwo kuyimanura ku mametero 1,800 kugira yirinde guca mu birere bitari bimeze neza. Umuyobozi mu biro by'ubushikiranganje bwa Indonesia bujejwe iyunguruza ry'abantu yavuze ko atabiherewe uburenganzira bitewe n'uko hari yindi ndege yari kwigendera muri ivyo birere yashaka gucamwo. Nyuma y'ivyo biganiro haciye haba gacerere abajejwe ibirere bakavuga ko batigizwe bamenyeshwa ku telefone n'uwo mudereva yuko habaye ingorane kuri iyo ndege. Australia, Singapore na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bimwe mu bihugu byatangaje ko bigiye gufasha mu bikorwa byo kurondera iyo ndege. Umukuru w'ishyirahamwe rya Air Asia Tony Fernandez avuga ko afise agahinda kenshi kuri iyi nkuru, akavuga kandi ko atumva na gato ivyashikiye iyo ndege. Indege zo mu ngwano muri Libya zagize ibitero mu gisagara cyafashwe n'umugwi w'abagwanyi b'abayisilamiste bari mu gisagara cya Misrata inshuro ya mbere ejo ku munsi wa Mungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikagabisha ko hashobora kwaduka intambara muri ico gihugu. Igisirikare cya Libya cyateye agace kari hafi y'ikibuga cy'indege kiri muri ico gisagara. Ntibaramenyesha neza niba hari abasirikare bakomerekeye muri ico gitero cyari gikomeye. Ibyo bitero byagizwe na kajugujugu n'indege zo mu ngwano za Libya bisa n'ivyatewe n'uko mu ndwi iheze imigwi y'abitwaje ibigwanisho bagize igitero bashaka gufata ihinguriro ry'ibitoro rikomeye cyane muri ico gihugu riri ahitwa Sidra. Muri ico gitero haraturiwe amatanki ashika kuri 5 y'ibitoro, ihinguriro ry'ibitoro ingunguru z'ibitoro zishika ku 1,700 byarahatakariye. Ibiro vya ONU muri Libya biranegura igitero cagizwe jo ku munsi wa Mungu mu gisagara cha Misrata, bakavuga ko ubwicanyi bubandanyije igihugu gishobora gusubira kugwa mu manga.
Turamushimiye mugenzi wacu inshuti zacu iyi ndi radio y'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradio yanyu mu kanya gato ibiganiro byacu birakomeza. Kwa dukurikirira ku mirongo ya FM ikiganiro dusangira ijambo ni mu kanya gato kimara kandi iminota hafi 30. Mugire mwese umunsi mwiza. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.